Tuashimi komanda ya kumviliza ishu ya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiana Nininahazwe. Abanyarwanda bahura bakorera imirimo itandukanye muri Republika Demokarasi ya Kongo baba mu Rwanda basaba igisirikare cha Kongo FRDC n'abagwanyi ba M23 guhagarika ingwano.
Nunda kindi twifuza kumva kwa umutekano mu Rwanda na kwa gutwira umutekano. Tugira umutekano twese noneho
barabaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye.
Aba ni bamwe mu banyarwanda baba mu karere ka Rubavu ku mupaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo mu yagezwe hirya nino ku isi. Akazi kabari muri yageregere mu Bwongereza kagiye gukorwa vuba n'abasirikare muravyumva handi hato nayo mu intambara y'Urusiya na Ukraine. Urusiya bugiye kurubika umurwi w'abaririmvyi uja gutera intege abasirikare babwo bari ku rugamba muri Ukraine. Idonido ni mukanyi sase mwe hafi ya maradio yanyu. Amakuru ya cereka tuyahere muri Uganda uburere bwa Mubende na Kasanda bwari umaze amezi abiri muri guma mu rugo kwerekiza cha Ebola bwongeye kwidegemvya. Leta ya Uganda yavanye muri guma mu rugo ubwo burere bwari mu bwagize Uganda ubwinshi bwa Ebola ku mugoroba w'ejo kwa gatandatu. Vice President wa Uganda Jessica Alupo yatangaje ivyino ngingo asigura ko atabwanda ubushasha kandi muri utwo turere atanabakiri mu bitaro bakumiriwe kubera ico kiza. Yemeje ko Ebola isa nk'iya tujijwe. Madame Jessica yamara avuga ko leta ikimeze magabo igihe cyose ico kiza cyo kongera gutera. Ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo rivuga ko kugira ngo ikiza cemezwe ko caranduranywe n'imizi ari uko haba haheze iminsi 42 ikurikirana ta muntu mushasha yacanduye. Umugwayi wa nyuma yanduye Ebola Uganda yatangaje ko yavuye mu bitaro igenekerezo rya 30 kwezi kwa 11 uno mwaka. Ebola yadutse muri Uganda mu mpera z'ukwezi kw'icenda muri buka ko yari yo mu bwoko bwo muri Sudan. Iyo nayo ikaba itarashobora kuronka urucanco ruyihasha. Kuva mu kw'icenda yahitanye 56 abayanduye nabo bamaze kumenyekana akaba ari 142 barimwo nabo ku murwa mukuru Kampala. Imbere ko tubandanye nano makuru mbanze ndabisigure ko murumva ko ijo itameze neza ni kubera ibicurane vya kino gihe ariko turizera ko ataco biko birica kuri ano makuru ndiko ndabashikiriza. Mu Bwongereza nari nabice ku masonga mwitangura abasirikare bagera ku 2200 nibo bagiye gusahiriza bumwe mu buzi bwahora bukorwa n'abatwara amamodoka ya ruseha abaniha n'abapolisi bacungera imbibe muri ico gihugu. Leta y'Ubwongereza yatangaje no makuru mu gihe abapolisi bacungera imbibe bari muri yegeregere abatwara za ruseha abaniha nabo bakaba bagabisha kuzo hagarika kazi genekerezo rya 21 n'irya 28 ku kwezi kwa 12. Iyo mirwi yabahagaritse akazi hije guhamvya abaforoma bagahagaritse kwa kane bikaba bitegekanijwe ko bakora iyindi yegeregere kwa kabiri winondwi. Mu bandi bagabisha guhagarika akazi harimwo abakora mu gisata cy'ukunguruza abantu n'ibintu. Iyo migwi yompi isaba kongerwa umushahara. Ubwongereza tuributsa ko uri mu bihe bigoye by'ubutunzi butigeze bubamwo mu myaka ijana iheze. Ifaranga ry'ipaundi rikoreshwa muri ico gihugu ryataye agaciro kugera ku bice 10%. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak akaba yavuze ko abariko bahagarika akazi bariko bakwegera kaga abanyagihugu baharugwa mu mamiliyoni. Tumira mate gato nta maduce tubandaniriza mu Burusiya. Ijwi rya Amerika turacamandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Uburusiya bugiye kurungi ku murwi w'abaririmvyi uja gutera intege y'abasirikare babwo bari ku rugamba muri Ukraine. Uwo murwi w'abacuranzi bo ku rugamba uzoba kandi urimwo abanyabugenegene n'abanyavyese. Ubushikiranganji bwo kwivuna basi mu Bwongereza bwagarutse ku ishirwaho ry'uwo murwi uvuga ko ata kinini uzofasha abasirikare b'Uburusiya bwasiguye ko ikibahanze ari bitigiri vyinshi vy'abasirikare bariko barwa ku rugamba uburongozi bubi ibikoresho bike intumbero irashe intambara barimo nibindi kubwugwa gushikiranganje rero uwo mu rugwe nta kibazo na kimwe muri ibi uzokemura. Hagati aho president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ko abanyagihugu bagera ku miliyoni zitandatu basubiye kuronka umuyagankuba bari babuze bivuye ku bitero Burusiya bwagavye mu bisagara bitandukanye vya Ukraine hari yamara uburere bukiri mu kizime. Ano makuru yose abagezweho ijya nino ku isi muheje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa kaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze inshuti bakunze ibijuru rya Amerika imbere ko ndabashikiriza amakuru mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabisigure ko murumva ko ibicuranye byafashe ijuru ryanje ariko ndizera ko amakuru yo muza kuyakurikira atakanenge. Amakuru rero turahera mu yavugwa mu vya Republika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Abanyarwanda bahora bakorera imirimo itandukanye muri Republika Demokarasi ya Kongo ba mu Rwanda basaba ko imirwano hagati ingabo za FRDC n'abarwanyi ba M23 ihagarara hakongera kubaho imigenderanire hagati y'ibihugu byose. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Gloria Tuyishime.
Uyu nundi munsi imirwano ikomeje hagati ingabo za FRDC n'umutwe wa M23. Amasasa ashobora kumvikanira ku mupaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo. Tuhageze twasanze Abanyarwanda batuye ndetse n'abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda. Bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu baravuga ko ubuzima butameze nka mbere.
Ngoku fatisuka ngajya guhaha kandi ugasanga dufite umutekano yemera aha ngaha usesuye.
Nta bukozi ni iki?
Gukorereza. Fatisuka ukajya guhingira 1500. Byaranze pe. Njewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira. Na fatisuka ngajya gukorereza nk'uko nakorereza. Ariko ubona ntibishoboka. Fatanye n'indera hamwe. Noneho M23 irazira irabatumbika
hejuru yuko tutagera twacinjura uko twakora ndabukoze najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona nikayo kugira ngo baje ku ishuri ngabona gasabune ko kubamesera none bino bitewe nuko tutakijayo.
Haimana n'umwe mu Banyarwanda baturiye uyu mupaka
n'ese buno mvashe ngo ndamanu ibiraye muri Kongo cyangwa amatunda buru hari wamana matunda hano kibumba bumba hari ndambara ntibyashoboka.
Abaturiye kano gace barasaba ko habaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi.
Je numva ko M23 yakumvikana na leta bakaje mu mishikirano umuntu uvuka inyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu u Rwanda na Kongo bikagenderana uko byaba bisanzwe bigenderana n'undakindi twifuza kumva kwa umutekano u Rwanda na Kongo twagira umutekano tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizwe kaje ku murongo kuko nabo nabakongomani bahejwe inyuma
n'ugushaka kunda umutekano rwaboneka barabaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye.
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaga icyo bifuza ari ukongera kubana n'ababo bahunze.
Ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo. Tuhagendana n'abashiki bacu bari hano hepfo. Ibaze data wacu ari hano hepfo. Mubyabanje ari hano hepfo. Bapfa ari hano hepfo. Wajya kwagira. Se kunyita umwanzi. Umwanzi araturuka he?
Ubwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Musabyimana Claude aheruka mu murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize kamwe mu duce nako kegereye umupaka yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe. Iyo ugenda ugana ku mupaka Kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye. Uyu mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Kongo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro. Aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mupaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Kongo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira. Tuyishime Gloria, Ijwi ry'Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Gloria tuyishime tugukengurukire duce tubandaniriza mu Burundi aho mu rugo w'igihugu jeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi CVR mu mpfunyapfunyo ugiye gushira habona icegeranyo cerekana amabi yabaye muri ico gihugu hagati y'umwaka w'1985 n'1972. Ibindi kuri no nkuru n'umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza.
Umukuru w'urwi Severe yavuze ho gasana kabanga yibiye amenyesha makuru n'abakomiseri b'uwo murwi bari mu nyigisho kugera ku munsi wa gatandatu w'iyindwi ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Izo nyigisho zerekana hanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere, ubwicanyi butagira izina hamwe niho nyabwoko bitegurwa. Zizotangwa n'abahinga b'Abarundi cyane cyane baganisha ku mabi yo mu mwaka w'1972 aho ubwicanyi bw'uwo mwaka bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi by'abahutu mu Burundi nk'uko amatohoza yakozwe n'inzego z'igihugu na mpuzamakungu rekana. Umukuru wa Sever asanga imbere yuko bwo bwicanye buba harabaye ibindi bintu bitari bike byaganishije kuri bwo n'ivyo murwe wiwe watohoje ko Pierre Claver ndayicari
ndabivuga buke kubera ntaragira kutubwira inzego uyu mwaka icyegeranyo kizosohora kizovuga ibyo twatohoje byabaye mu Burundi kuva 1885 tuduge duce ku Badagi bari mu Burundi, duce ku Babiligi bari mu Burundi, turabe intwaro y'icami ngene yigengeje, turabe abantu baje kwihigisha ijambo ry'Imana ngene yigengeje, le missionnaire, twongere tuduge, turabe ibyatugoye mu myaka 63, 65, 69, 71 kubera tubifatanya n'iyo twavuze umwaka uheze.
Yasubiye kwemeza nk'uko yabwiye inama nkenguza amateka n'ashinga amateka umwaka uheze ko bwicanye bw'72 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu.
Uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi, tukavuga crime contre l'humanité, ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi bw'igihugu cyose.
Ariko President Ndayishimiye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka yatangaje ko hataragera kubwo bwicanyi bwitwa ihonyabwoko. Yarasiguye icyatumye leta ibangira.
Hari abacabaza bati none ko Seve yamaze kuvuga ngo by'72 ngo ni ihonyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga. Hari abavuga ngo leta avuga n'ingoga, uraraba none igihugu cunguka iki? None tuzoza turafata kamanyu maze uburongozi buca buvuga ko muzaha kamanyu reka tu ya barafise igikorwa batumwe n'itegeko. Icyo gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira icyo cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze. Muguno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira he? Muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Ivyashikirijwe na kizigenza w'Abarundi vyaranyuze Terence Mushano, umunyamabanga mukuru wa Genocide Cirimoso, ishirahamwe rihana inyungu z'inkeho z'abatutsi rikagwanya ivyumviro vya genocide ku isi.
Yakebuye iba severe siba n'izindi nzego zemeza ivyo vyaha bakwiye kuvyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki.
Na Gervais Nibigira umwe mu baserukira amashirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu akaba n'umucikacumu mu bwicanyi bwo 93 bwakurikiye yicwa rya Perezida Melchior Ndadaye arashima ijambo rya Perezida Ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'Abarundi.
Hakenewe ko haba humvikana akaba winyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi kugira ngo hashigweho itegeko rihumuriza imigwi y'Abarundi bose kandi hagacashigwa mu mugwi abantu abashingantahe n'abapfasoni. Ibyo n'ijambo ari ntamakemwa bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha Abarundi ariko atari kuzura kaboze gusa. Amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha uha umwizero Abarundi.
Amenyesha makuru bashatse kumenya icyo Ndayicariye yibaza ku majambo ya Perezida Ndayishimiye ari n'abamugena. Yavuze ko mutahura rwose kubera ari umubyeyi w'Abarundi bose mu gihe umurwi wiwe ari uw'ubuhinga uvuga ibyo wabonye.
Umukuru w'igihugu niwe se barundi ni waramuswe igihugu uyo nta umuvuguruza ico ni cambere hanyuma intebe yicaye ko nk'umukuru w'igihugu ni intebe yo kubaha urugwego turongoye gwitwa sever rushigwaho n'inzego z'igihugu twitwa umugwi w'ubuhinga umwanya w'umugwi w'ubuhinga mu kuvuga ivyabaye si wo mwanya w'urongoye igihugu kuko urongoye igihugu nashinzwe sever gusa urongoye igihugu araba ubuzima bw'igihugu mu byumba byose nihagera twebwe turizeye ko umukuru w'igihugu azovuga ahagaze kandi yaratanguye yavuze ati sever twayitumye kurondera ukuri ni kuturonderere ikuduhe nitwakuronka tuzoganira n'abarundi tubaze icyo twokoza uko kuri
n'inyuma yo gutangaza ku bwicanyi bw'2022 ariho nyabwoko byakorewe abahutu inama nshinga mateka ikabishira ku mukono mu rwise vert n'ubu nta bundi bwicanyi uribanda ko nyuma hafi y'umwaka kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusange ivyavugwemo abahutu ico gihe ukanabaza abafite ico bazi kuri ubwo bwicanyi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Hello Juri Kanezu rakoze tukiri ku makuru avugwa mu Burundi amashamwe haranira gateka kabana n'abaserukira abana bavuga ko ageze kwa mategeko yubahiriza gateka kabana mu bijanye no kwiga kwivuza n'ibindi bishigwa mu bikogwa bikava mu nyandiko mugenzi wacu Tiarive Ndayishimiye adusigurire ico iyo migwi ishingira ko isaba izo mpinduka.
Niyo nkuru tuse ari mu bahagarariye abana mu gihugu cy'u Burundi kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika yemeza ko naho hari ibigenda bikogwa byo kugarukira agateka k'abana birimo kubakura mu mabarabara bakaja kubarerera mu miryango kwiga n'ibindi ariko hakenewe izindi nguvu kugira ngo abana bacibonekeza mu mabarabara bazerera abatamashuri abajanwa gukora utuzi two mu rugo n'abatabwa n'ababyeyi agateka kabo kagarukigwe
ukibaho tubayemo tubona abana biyereza mu ibarabara turabona abana basengereza mu bisagara turabona abana bakoreshwa mu kwikorera imizigo barengeye turabona abana bakora ubuzi bwo mu nzu akiri bato impinga ikiri ndende kugira abana babeho neza ni muri iyo ntumbero twagira dusabe leta y'u Burundi amashyirahamwe mpuzamakungu ko bohandanya utwigoro two gufasha abana bari mu ngorane hano mu Burundi kugira nabo babeho neza.
Nimubona Anastasie ni umubyeyi w'abana bane akaba yaranakiriye umwana arera mu bavanywe mu ibarabara avuga ko uruhara rw'umuryango mu guharanira agateka k'abana ari ngombwa kuko ariho umwana yigira ibintu byinshi haba mu kwigishwa gukunda ishuri no gukurana indero
bari mu busanzwe twebwe bari baduhaye abana bave mu irerero rero bashaka baratwigisha ibijyanye n'uburezi bwiza ngene twofata abana umwana afana kumuhohotera naho yogira ikosa ukamwegera ukamuhanura buhoro buhoro hama umwana ukamukundisha ishuri ukamuha indero nziza.
Mu Burundi nyandiko zerekeye kubahiriza agateka k'abana zikubiye mu bwirizwa shingiro ndetse no mu yandi mategeko mpuzamakungu agenga agateka k'abana zikoze neza nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi yamara ngo haracara urugendo mu bijanye no kuyashyira mu ngiro. Ferdinand Simbaruhije umuvugizi urunani rw'amashyirahamwe yiyemeje guharanira agateka k'abana mu gihugu cy'u Burundi FENADEB mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika kuri telefone avuga ko bashima imigambi leta ishiraho yo kugarukira agateka k'abana ariko kandi ko ibikogwa ari byo bikwiye kuza imbere mu kwigisha abana bose kubavuza n'ibindi.
Amategeko byo kuri meza cyane yo gutuma agateka k'abana by'ukuri kagira neza abana bakabone bakabahonera umugabo umuntu agerageza kubiraba neza araba ko hariho akiri ibibazo niko turabona ko hari harabaho zino kwitama initiative no kuvuga utwiko twa leta kugira ngo abana batumwe barabara mugabo umuntu abiratse n'abo bashikanye muri iyo miryango babagiyemo usanga cimisi mike ndetse hari naho usanga bukeye bwaho aba bana basasaga kubarabara mugabo abishyura ko ure ukuntu biba byakozwe haba akantu kaba kabuze ko buryo umwana wese arinda kuda mu ibarabara hajya abari gituma hajya abari namwe n'umwe mu ibarabara n'umwe by'ukuri hajya atari gituma
kuba hari abana bakizerera mu mabarabara abandi bakajanwa gukoresha ibikorwa byo mu rugo badakwije imyaka n'ayandi mahohoterwa agikorerwa abana mu Burundi. Ferdinand Simbaruhije avuga ko ibyo byose bitegwa n'ubumenyi buke mu miryango kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana no kubakingira, agasaba leta ifatanyije n'ayandi mashyirahamwe yigenga gutanga inyigisho mu miryango abana bakomokamwo ndetse n'amategeko ahana batubahiriza agateka k'abana akajaho kandi akubahirizwa.
Umunsi umuntu avuga ko hari agahaze mu miryango no munsi by'ukuri hari imiryango ushobora gusanga ubundi by'agateka k'abana batumva na kimwe, urumva ko mu by'ukuri babaje rero urumva ko kugira agateka k'abana uko wenyine ufite itubiziko. Icyo dusaba twifuza ko ishyira amategeko yo guhana abakora amabi. Ikintu uvuga ni gucungera abakoresha abana kuko rumva mbazi ko by'ukuri leta ibisubasha gukomeye cyane ifise abantu abakozi bayo haba ku mitumba kuduka gushika ku rwego rw'igihugu.
Ubushikiranganji bujejwe gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira bumenyesha ko leta y'u Burundi iticaye ku bijanye no kurengera agateka k'abana mu Burundi. Umushikiranganji Imelde Sabushimike amenyesha ko leta irajwe ishinga n'uko umurundi wese abaho neza uhereye ku mwana.
Igihugu cyacu kizabandanya gushyira mu ngiro imigambi myiza iza ituma abana bose babaho neza kandi n'agateka kabo kakubahirizwa. Hatovuga ibikurikira, tuzabandanya umugambi wo kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka itanu, tubandanya umugambi wo gukura abana mu ibarabara kugira ngo bararebe mu muryango, kubandanya gushyigikira abana bava mu miryango ifite amikoro make.
Bimwe mu byerekana ko agateka k'umwana kubahirijwe harimo kubaho neza, kujya neza, kwambara neza, gusa neza, kuronka amahirwe yo kwiga, kuvuzwa, kudakoresha ibikorwa biruhisha n'ibindi. Naho biri uko, ibyigwa byakozwe n'ishyirahamwe World Vision mu mwaka w'ibihumbi 2019 byerekana ko ibice 44% by'abana bamara iminsi ine batiyoze kandi bakambara impuzu zuzuye umwanda. Abashika ku bice 49% nibo bashobora guheza amashuri matoya. 32% ntibanditse mu bitabo ndangamuntu bisigura ko mu kwivuza bibagora. Ibyo byigwa kandi byerekana ko abana bashika ku bice 98% bakoreshwa ibikorwa biruhisha. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 naho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH watangaje kutewa impungenge n'ingene agateka k'abana kamaze iminsi gahungabanywa bikomeye. Byari ku nshuro ya mbere uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu uhaguruka ukemeza ko ihohoterwa ry'abana mu Burundi ryabaye ndase. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Combo Taxi!
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Hello, ndakumva Sheri. Nukurida, uziko ngiye kongera kuri rino. Arikumva, umva Sheri, umva. Ngiye nageze ku mupaka. Babaravuze bati rwose bati zane byangombwa byawe. Ndashakisha nkura hose ndashaka ndabibura. Ikofi wapi? Byose byagiye. Ahubwo ndukambera umuntu mwiza yabwiye ati rwose genda witonde uri gushakisha wenda urabibona. Ahubwo wabwo ari bwanyishe da? N'amafaranga yose. Ubu nta kintu nsikanye pe. Baretse gato Sheri, baretse gatoya. Ese kuri kundeba cyane madamu. Ukoje kundeba iki?
Ka, nta kimwe ariko nuko numvise umenga wataye umutwe.
Subira kureba ubundi.
Tuhari kuravuga ntabyumvise. Mugabo reka ndakubwira inama. Nukuri ntuta umwanya wawe nguri kurarondera iyo godomoni yawe. Wewe wibaza ngo iracyari ngaha hafi.
Gusa ushaka kuvuga iki?
Ahubwo je nibaza yuko byiza wihuse twumva ngaha anya ataka ibiki iragushikira. Abantu bibugo bubwe nabuzi. Abantu bo ngaha bose n'ababandi.
Kuri no ntagenze igihe kirekire
na. Iyo godomoni wewe wibaza ngo yataka. Ibayivye kera yifu. Hari nawe usanga hari ibyo bari kubara gupangira inyuma utazi bashobora no kukugirira nabi.
Aha, ese ko numva ufite amakurura ubwo nta kintu bizo madam.
Oya,
ntuka gukora nayo mabandi yanyibye.
Oya, ntundenganye n'ukuri je ndiko mvuga ibintu nzi ngaha haranyegara babandi. Aha, nibibaze ngo nababandi gusa n'ubukozi bw'ikibi bwose bwibanzemo aha nubona ko bakwivye ingodomoni yawe kandi abo kuri duwane bakaca bakwankira kujabuka ntacho bikubwiye wewe werindirura
oya oya nanone rwose umva ntabwo nabashije kwambuka kuko ntabya ngombwa mfite bari gukora akazi kabo kandi birumvikana
iki niki kwerekana ko batagushaka iwabo
ugo hantu ntabwo ribuka bya mata
wakazi jewe mbira usanga iminsi yose njabukibugo ndabazi neza cyane ndazi ninge nabakora ubuhoho kuri n'umunyamahanga yo baraza kukwifatira mu gahanga bakubwira nyene ko utagira ibyangombwa bakwagirize yuko waruje uri inkozi y'ikibi uje guteza umutekano muke ngaha runde ringira tuva ngaha kuko nibakira abantu n'ifisi ntushobora kubatora
patron patron
urashakira ikizo kandi koko
ibintu nakubwira nawe
Oui
patron bwana nilikuwa nishakutafuta mimi nasikia mimi nafurahi sana nilikutafuta kabisa mimi nakukosa
nani sasa ni chofe
ewan patron lisabu portefe yako mtaksi yangu ndio mimi nakuletea kila kitu iko ndani kabisa
ikiangumba vya nyuma vifite
yote biko ndani hakuna hata kitu moyo lipoteza patron antuka mimi nasikia mimi nafurahi sana kukuona
ibyangumba vya nyuma bibonye si na mafaranga yangu yarimo yibo tatwe chofe umva kora kabisa yibo tatwe mada Wamane kwa kwa makundoka ngo babyibyo ngo barangira nabe
Nini?
Yambira ngabanya buko ngo baramba ngo barangira gute? Mata.
Ba wibagira ibintu byaheze none hije bitaheze kera.
Narinzi ko rwose ndo kubesha wa mugani. Ngewe na maso yange nibone yabandi bantu bose babujijwe no kwambuka. Kandi babanyabugo?
Eh?
Ariko atanyiruka kuvuga ngo abanyamahanga ngo barimo kugirwa gutya.
Ase nini?
Muzabyoje. Ya bintu byo gufata abantu bose ukabashyira mu gatebo kamwe ugafata abanyabugo bose ukavuga ngo nabantu babukabambura umuntu ukabagira inyamaswa ibyo bintu ntabwo ari byo
no no mama tukose kabisa vraiment
urumva atari kose ari komeza
ngo
n'ukuri natahuye ko nihenze mumbabarire chefe ingo nkwereke tujyane hirya gatonya ndakubwira aho uja kumushikana
no no ntabwo ugifite ubwoba bw'abanyabugora chefe aze kukubwira nibyo yavuga ku banyabugo bende wanyu
rwose nyine ntacho navuze Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Kwenye nga duche du sozira makuni mkani utukatua fitia mlika no kanya, dushimire abagi zuara bose ngwa ategur guyongere abashikire. Kuri mikoma likumena joe Diana ni nahazwe, vikano na makuru vya shizwe hamwe na mgenzanje, Geoffrey Mutagoma ya koze. Kwizina gya wagenzi wa atru, tukona Mutagoma, tuwike wanwe, tuwifuiza kumanda nyamuru, wani kwa mzio mlimo vyose, ahanja tagi hindu tse, tulazabu suvira mu makuru yo mkatondo, mkuri ndira, ndaifurije kugira ijologiza mwanyo mvyari.